imyerekano yabaye kuko si ya myerekano yo kugaragaza umubabaro abantu bafise. Twebwe twaravuze neza mu gihe twatanguje urwo rugamba, n'urugamba twatanguje ruzomara iminsi myinshi gushika ibibazo twavuze bitoye umuti nabyo ibikuru n'ibitatu, kwihaniza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, kubandanyaho nyanga amasezerano yaje n'ibwirizwa shingiro agomba kwitoza ubwa gatatu, kwiyamiriza kwanka ko akagwe k'abajenerali bashika batanu bashobora kubandanya batanga ibigwanisho mu gihugu ariko barasubira gushinga imigwi y'iterabwoba yitingira ingwano, kwihaniza umugwi seni kugomba gukorera ako kagwe nyene kabo bajenerali basoba abasirikare bakuru bakuru. Ibyo rero si ibintu ushobora kuba bugiye mwibabara umunsi mu bigashoboka. Twavuze tuti reka rero tubanze kuvu twerekane aho duhagaze kuri ibyo bibazo, nyuma twegeranye abantu. Abantu rero no munsi cy'abantu batamenye turiko turabegeranya, kuko twavuze tuti si urugamba rw'iyo migambwe wavuze ine ariko n'imigambwe itandatu.
Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati avuga ko iyo myerekano itabaye kuko abanyagihugu babimye amatwi, kandi mumwe ariko mushaka gutera akajagari aho mu bivuga kwiye
azotangara kuwa gatandatu w'indwi heze barakoranije abo bise ngo bashigikiye kwitoza k'umukuru w'igihugu ubugira gatatu mu gihugu cyose baronka abantu batarenga ibihumbi ngira bitandatu bitandatu. Twebwe umunsi tuzohamagara abantu ko bizaragira kwa musabwa tugenda turabahamagaye be muri itegura duhejeje gutegura areta ari hijya yete tuzohamagara cyo mwibarabara. Frederic uzoraba wewe nyene uzoshima.
Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati avuga kandi ko iyo ari nyifato imigambwe idafise ikintu izotwara amatora idashaka kwa ayo matora aba ahohoho muvuga kwiki?
Twebwe tuvuga yuko nibayategure neza uko twabyumvikanye mu rupapuro rw'inzira uko byanditse mu ibwirizwa rigenga amatora uko byanditswe mu bwizwa shingiro uko byanditswe mu masezerano y'Arusha turonka amajwi tamuro tutayaronka ntibimuraba. Ariko ubu rero nagomba gukoresha ingufu natwe tuzokoresha ingufu, ubutegetsi nako siwe ubutegetsi nubwo gukoresha ingufu natwe tuzokoresha ingufu.
Muzosaba uruhusha rwo kugira iyo myerekano?
Nta ruhusha tuzosaba kugira tugaragaze ko tubabaye, barabyanze tumaze kubasaba agashika cumi barabyanze. Ubu rero nta n'akamaro none ko abasirikare n'abapolisi kuwa gatandatu bariko bashigikira abo mugambwe uri ku butegetsi bosigura gute yuko twebwe tuvuze tuti tuzogera tugaragaze uko twiyumvira ku bijyanye n'ibyo bibazo mpeje gushyikiriza bakazanaja mwibarabara tutanaje twebwe kandi uwo munsi batagize uko nyene.
Mufise mugambi wo kuzorenga ku mategeko?
Amategeko uri kuravuga nayahe mu gihe umukuru w'igihugu wenyene ariko aho nyanga ibwirizwa shingiro ariko aho nyanga amasezerano y'Arusha iryo rindi tegeko uri kuravuga niriye
mushyiranahere wonse ngenda kumana mwari mu bantu bateguye amasezerano kuki mu ibwirizwa shingiro hariho ingingo nyinshi zinyuranye ku byerekeye ibyo biringo?
Nta ngingo nimwe mu ibwirizwa shingiro inyuranye n'izo ngingo. Uzobaze n'abari ku butegetsi bavuga bati iri bwirizwa shingiro twateruye ibiri mu masezerano y'Arusha tubishyiraha bagarukiriza ati njye gitwa ryo twisunga none bakiruye ibi mu masezerano y'Arusha bakavyo byisunga wumva hari ingingo nimwe inyuranye n'amasezerano y'Arusha yimbwire inyuranye n'amasezerano y'Arusha nje ndagusigurira kuko jewe sindi umunya politike akurikirana gusa ndi mu bayatanguje ndi mu bagize ibiganiro ndi mu bayateka igikumu ndi mu bayemeje mu namashinga amateka ndi mu bagiye mu mugwi wari urongowe n'ishamuhoza amafunguni kugira ngo ashigwe mu ngiro.
Hari abahinga banonosoye ibyerekeye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi batavuga rumwe nawe kuri icyo kibazo abo mwabwira iki?
Ntabwirwa shingiro banonosoye abo kuko kudasubira kwitoza ubugira gatatu ni ingingo ya politike abanyapolitike bafashe abashobora kugira icyo bayivuze ko nabadufashije n'abategikumu ku masezerano y'Arusha ntabandi bashobora kugira icyo bavuze igituma twafashe iyo ngingo ntabyo bazi dushobora kuba uri kurasoma oya si ibyo gusoma ni ingingo twafashe kandi yitegeza kuzokubahirizwa nintabanduka nta muntu azasubira kurenza imyaka cumi twarabonye iyo barenze ubu ngarenga imyaka cumi baba baborewe n'ubutegetsi n'ubu wo yaborewe hataragera.
Leonce ngenda kumana murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire.
Murakoze nama.